mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miri w'inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya gatano muri 10 na Jeudien nahazwe ngiye kwashikiza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Burundi ikirangamisi c'amatora yo mu 2020 cagiye ahabona.
Imbere y'amatora murazi ko hama haba kwiyamamaza mu gitabo cy'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari iminsi 21 kuba rero ni iminsi 21 imbere yuko ayo matora aba.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise no mukuru w'umugujeje gutunganya amatora mu Burundi seni idonido yo nkuru kukirangamisi c'amatora yo mu 2020 ni mukanyi sase muri aba hafi ya maradio yanyu tubafitiye kandi n'inkuru yerekeye abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta bagiriza abaganga kubafata minenegwe. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi seni washize ahabona ikirangamisi c'amatora yo mu 2020 hazobanza y'umukuru w'igihugu hakurikire abashinga amateka n'abahanuzi ba commune abanyuma bazotorwa nabo ku mitumba. Mugenzi wacu Roje Wirikaneza adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Pierre Claver Kazihise umukuru w'umugwiseni yasiguye kwikirangamisi gitanzwe hakirikare mu ntumbero yo guha amahirwe abazoja mu matora kwitegurira mwanya ubereye. Yagarutse ku matariki makuru makuru azoranga amatora yimirije.
Ari ubwa mbere itariki ya 20 Rusama hazobera ku matora atatu umunsi umwe. Ayo matora akaba ari itora ry'umukuru w'igihugu, itora ry'abashinga amateka n'itora ry'abajenama ba komine. Hakaba n'itora rya kabiri ryo muri mukakaro n'itora ry'abakenguza amateka itariki 20 nazine akaba rero ni tariki 24 z'ukwezi kwa myandagaro hazotorwa abaje inama ari mitumba canke bamakati. Imbere y'amatora murazi ko hama haba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari iminsi 21 kuba rero ni iminsi 21 imbere yuko ayo matora aba. Kiretse nko mubizi amasaha 48 kwiyamamaza biba vyahagaze cyo iminsi 23 imbere y'umunsi w'itora nyezi.
Bamwe mu banyamigambwe bari bitavye ibikorwa tangaza kino kirangamisi nka kefa nibizi umukuru wa Sawanya Frode Bunyakuri bashimye
bwa mbere twebwe twashimye uko kino kirangamisi gitanzwe kare kandi uko twabibonye ni kirangamisi cisunze iteka rishasha rigenga amatora. Cyo kirangamisi rero kizodufasha kumenya ibikorwa bigezweho tuzitegurire mu ncamakete twabwo yuko iyi ngendo ari nziza se nitanguye
mugabo naho kino kirangamisi gitanzwe abanyepolitike ntibarekuriwe gutangura kwiyamamariza amatora.
Kwiyamamaza kugengwa n'amategeko sivuga yuko umuntu abonye ikirangamisi ashatangura kwiyamamaza namba nta na gatoya abayihenze ntayigire n'umwe aja muri ivyo. Kwiyamamaza ntibiragera bizoba igihe amategeko abirekurira kandi mu kirangamisi biranditse neza cyane. Ni kumenya rero yuko ikirangamisi n'icyo gufasha kugira abantu bitegure. Murabona hariho abakeneye kurondera nk'amadosiye kugira ngo bitore, hari abakeneye kurondera amadosiye kugira ngo bazosabe baje guhagarikira amatora cyangwa kurorera amatora. Ibyo byose bikire yuko abantu baba babizi kare
naho byamenyekanye kare. Hari imigwi itashimishijwe nk'urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi. Kasteni Bizabigomba umukuru warwo agaruka cyane cyane ku ngorane z'abagendana ubumuga bwo kutabona bataronse ikarata iri mu nyandiko bashobora gusoma bo nyene.
Mu matora ya 2015 abantu bacu bamwe bafite umuga bwo kutabona ntibatoye. Muti byagenze gute? Barashitse mu bibanza by'amatora nje waho narindi barahashitse bajanye n'ubuja kubafasha. Abajejwe gucungira amatora barabangira ko abo baherekeje batabafasha hanyuma babwira ko babaha abandi babafasha. Abo batabona bagize ati abo muduha ntabwo twemeye mutemeye abo twazanye turabiheba. Ni ukuvuga bace bakata barataha. Ayo majwi murumva ko yapfuye ubusa kandi batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu n'ibiri
Kazihise nawe yagarutse ku kibazo cy'indorerezi z'amatora.
Mu bisanzwe twebwe abarorerezi barafise ko bemererwa no kuvuga yuko batanga amadosiye yabo bakayiga hanyuma bakabemerera igihe bakwije ibisabwa. Twebwe rero nta n'umwe tuvuga tuti twakuyemo tutize idosiye yiwe kandi naho yaba ari umurorerezi wo ngaha ndetse mvamakungu atakwije dosiye nituzo mwemerera nukufuga rero bose bare merewe muga bubache muri yonzira yukutanga madosye tuyige hanyuma tuwemerera nukufuga yuko tanunga kuwe mo muga bukandi bategezwa ukwirikiza uko biteguwe
aya matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yateguwe mu gihe hari abanyepolitiki batari bake bahunze igihugu kuva hadutse injyane za politiki mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu zaturutse ku kindi kiringo cya Perezida Nkurunziza. Iruhande yabo hari n'abamenyesha makuru n'abaserukiye amashyirahamwe yigenga nabo nyene bataye baromoka. Turetse abo hari kandi n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu nk'uko ibitigiri by'igisata ca ONU cita impunzi ya Israel bivyerekana. Ariko hari n'izimaze iminsi zitahuka. Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka International Crisis Group aherutse gusaba abakuru b'ibihugu n'indongozi z'akarere kugondoza ubutegetsi bwa Gitega kugira ibiganiro n'abanyepolitike bahunze igihugu vyotuma batahuka bakaja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bibaye ngombwa mwaya matora kagezwe nyuma meza atandatu kugira ngo bikunde. Eroje wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza urakeneye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya TV wa akaburungu com twacari ku makuru avugwa mu karere hugwaruka hafi ibihumbi mirongo itatu rwo mu turere turenga mirongo ibiri tw'u Rwanda ruramaze gufashwa kwironderera imirimo no kurwanya inda zitifujwe hamwe n'ibiyayuramutwe. Ni mugambi maze imyaka itatu ufashwe mugongo n'ubuserukizi bwa Amerika mu Rwanda biciye mu mugambi w'ikigega c'iterambere y'ico gihugu. Inkuru imenyesha amakuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Uwo mugambi wiswe huguka dukora akazi kanoze watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi. Ubuserukizi bwa Amerika mu Rwanda burashima aho ugeze. Ikigega c'iterambere mpuzamakungu ca Amerika USAID cawushizemwo amafaranga arenga gato imiliyaridi cumi n'umunani z'amafaranga y'u Rwanda na yarenga imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari ya Amerika. Steve Kamanzi icegera c'utwara uwo mugambi muri USAID avuga ko intego ari ukwigisha urwaruka rutaronse amahigwe yo kubandanya amashuri ingene guva mu bushomeri rukamenya kwibeshaho mu buzi buto buto.
Saba jene tumaze kugeraho ni ibihumbi hafi mirongo itatu muri iyo myaka itatu ishize. Mirongo itandatu na batatu ku ijana babo ngabo nababwiye bamaze kugera ku murimo, bamaze kugera aho ubwabo bashobora kuba bakwiyangira imirimo.
Urubyiruko duhugura nanone tukareba bari mu cyiciro cya mbere cya kabiri cy'ubudehe ariko nanone batigeze bagera muri kaminuza kugira ngo tubahe bwa bumenyi ngiro bashobora kuba bakwifashisha mu gihe gitoya kugira ngo babone akazi.
Bamwe mu bagize amahirwe yo gufashwa n'uwo mugambi wa USAID barima ibihumyo byitwa mu Gifaransa Le Champignon mu karere ka Musanze. Bishize hamwe barenga cumi na batanu bagwiriyemo abakobwa. Ubarongoye avuga ko bahakura inyungu nyinshi ituma bagiye kuba abakire.
Mu gihe cy'amezi atatu dushoye ibihumbi mirongo icyenda by'imigina magana atatu twagendaga twunguka hejuru y'ibihumbi mirongo itanu tugenda twongera igishoro. Ni ukuvuga ubu tugeze ku tuzu cumi na dutandatu muri iyi site, kuvuga tugeze ku gishoro cya miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo inani. Dufite isoko rigari rya mbere n'abaturage, uyu musaruro tubanye mwinshi tugemura kuri Kigali Farm. Wakuramo cya gishoro cyacu cy'ibihumbi mirongo icyenda, akazi ugashobora kunguka ibihumbi mirongo itanu gusubiza hejuru. Biri kuza, ntabwo turi ababakire ariko turi mu nzira njya bukire, kuko ibi bihumyo turi kubikoramo amasambusa, ni isambusa zikunzwe.
Abandi nabo bakora mu nganda zitandukanye nk'uruhingura imitobe n'inzoga kavukire i Musanze, nabo barashima aho bagejeje.
Kwizigama ubu twatangiriye kuri zero no tugeze ku bihumbi nk'ijana na mirongo itanu kandi tumaze amezi nk'abiri dukoteza urugo byamfashije. Njye waje nta meza nari mfiteyo ariko ubu mfite ameza n'intebe abantu baricara bakamererwa neza.
Mbere ntarahugurwa pe, narahembwaga amafaranga yose nkayakoresha, ariko mu by'ukuri ubu ndakora nkagirayo nzigama, biramfasha mu iterambere ryanjye kandi bikamfashiriza n'umuryango.
Hari n'abashimira gukora akazi ko kumwa no guhingura imishatsi.
Sinaburara mu rugo ntibiba, sinabura ipantaro ngura, no kwizigama ku cyumweru sinshobora gusevinga nk'ibihumbi makumyabiri. Nkagirayo ni sevingira, nkagira nayo nsevinga mu ishyirahamwe.
Iruhande yo gushima basaba ko USAID yokongereza imfashanyo ibaha kugira ngo bungure ibikorwa byabo. Abandi nabo bakamenyesha ko aho baronkejwe akazi badafashwe neza.
Ndi mbogamizi, hari igihe dusarura nk'ibihumyo byaba biraye nta mafrigo dufite, bikaba ngombwa ko dushaka umukiriya niyo yaduha makeya ariko bikarara bishize. kuba batwongerera igishoro tugahaza isoko kuko dufite amasoko menshi urabona twegeranye na Gisenyi hari nabaza kubigura babijyanye igoma tukagura na mamashini ibi bihumye tukajya tubikora mifu
nta kontara yakaze dufite ariko imbere gatoya twizeye ko tuzabona kontara yakaze
aho USAID ibicishije kubakurikirana uwo mugambi barahafitiye inyishu
nk'umushinga ntabwo dushobora kuba twatanga byose so ikimwe mu byo dukora ni ukugerageza kubahuza n'izindi serivisi twebwe tudatanga tubahuza n'indi mishinga tubahuza na gahunda z'uturere tubahuza ndetse na ba rwiyemezamirimo kugira ngo ibyo twebwe tutarimo gutanga babe babihabwa
bitekanjwe ko uwo mushinga uzoshikira urwaruka rugera ku 40,000 ukazohera mu mwaka w'2021 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver Niyonkuru tuvinga mu Rwanda duce twerekeza mu gihugu cha Tanzania neza neza mu kambi ya Nduta aha barundi bahungiye muri iyo kambi bavuga yuko babangamiwe n'ikibazo c'abaganga babakira nabi babibwiye mugenzi wacu James Jovin leka tubakurikire
Nukuru ugiye mu gitondo nko mubakuze hoho ugiye mu gitondo urinda utaka umugoroba utavungwe ivyo nivyo niboneye ubwanje nyine naragiye ebaga ku mugoroba natase ntanarose nokuronka nurukayisha vuriranye ndanarukurayo
ndari umwana bonye ko ashushe cyane cyane igisho ryamaze kumera nyine kumana renze niwe batwara niwe baca baratangurira ko kuri imiti ariko byongeye kandi buri ubugwayi suko ubushushe gusa ushobora kuba ufite ngwari kubangamiye mu mubiri kandi atabushuho ufise ubu kumva ko mu buzima utorohewe ariko mu kuvura ugaca batangurira kurya muntu babona ko afise ubushuhe wa wundi nawe umva kandi kubangamiye watabushuho ufise baza kupfuka mu masaha 8 z'umugoroba kandi ariwe watanguye kubitara
gusa hariho abaganga bamwe bamwe mugabo ni bake usanga bakunda gutera inkuru cyane icyo turakunda kubibona aho ngaha iwacu mugabo sikuri bose mugabo hariho abaganga bito ushobora gusanga umengo yaje gutera inkuru kuri ku matelefone bariho kandi natwe umuntu abantu babaye ugasanga hari abatashe batagize gutaka kuvuga bivuye ku baganga bamwe bamwe mugabo afana bose aba baganga rero urumva
urashobora urabona ko twonda kwajya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima iyo bapimye rero bakabona umwana nta bucu hafise bashaka bamucagura tuwe wahagura kugenda hariya ugaca rero uva mu gitigiri cy'abafise ubushuhe wewe ubaye uri hajya we ntibashoka bakwakira n'ingoga cyaba babanza kugira ni kwakira bityo abafise ubushuhe ugatekeka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura ikindi kibazo kandi tukamatwi tubona iyo ku bitaro y'u Rwanda cyo nk'umuntu urabona hari umuntu ashobora afatwa kiturumbuka mu ijoro kacyo usanga bararondeye abantu bamutera wa mutwara mu cyo bitaro nyine bitwegereye y'umushikanye siko bamwakira bashabi baguma ngaho o bikora ivyo iwabo bategera yuko baza kumuvura ukabura kacyo usanga bakurungitse ngo gusubira inyuma muhira uzomugarukane cyo kuko ati bamwakira mu mwanya waba uba bamushikanye kandi nico cyose kandi kiratubabaza
cyane cyane ibyo usanga abantu bagenda baridonga ni ibi byuko cyuko marariya bashobora kuyipimba kugira ngo tutagibura ahubwo nimba hariho ubundi buhinga burundira ubundi buhinga bufise ingufu bupima iki marariya kuko kweri birakunda gushika abantu niba yitoga marariya kandi ariyo bafite gute ariyo bakwaye urumva mu nuco gihura ne ukipfuwe ushutaha bigashya bisaba yuko uza kudendekanya bwabo ubundi nyine urumva nyine bwanagenda urumva ntacyo uko atari byiza
cyangwa akazi umuntu bazina nyine umuntu ariko arahakora hari watangiza kuvuga wowe utazwi ntuvugwe n'igihe utavuwe hejuru yuko atamuntu n'umwe ahakorera uzi ugataha kandi utavuwe wabona yuko umwana yakurembeye ko atabushuha afise ukemera kujya kwifashisha muri farumasi kandi wiriwe ku bitaro ko kwivuza ku bitaro ko bigoye nimba bifana n'amavuriro makeye tuzi tubizi nimba ari igategeko baba bafise ati tuzaba turatangurira ku mwana tubona afise ubushuhe ndetse ntitubimenye ariko icyo kintu kabisa cyatubangamiye cyane kuba umuntu afise ubugwayi bumubabaje adashushe ariko yagenda ku bitaro ntavugwe ugaca bareba ujya muntu ashushe umwe adashushe agataha atavuga
wewe ugiye ngo utonde ariho ubona abanza no gucagura akitegereza agacagura kandi nawe ubona mengo uratera ujyanwa wanashaguye nk'uriya hariya ubundi nk'ahariya ninge naho agitatara akwakira nyakaye babandi yabatwariye waje kukwandika nawe ukatwara nyamakayo uraje kumuryango nkonye nagukora kumuryango nkonye uza gutonda utondera ingwara araje ngaha bakukicara wazinduke utahasaha indwe cyangwa isasita none nkaho se usanganye n'umuntu ku mutima camererwa nabi
urinze uvuga ati numva ngwaye umutwe cyangwa wumva ibimenyetso bya malaria ntibayitore bakwihera amaparacetamol yonyene gaca witahira none paracetamol wumva ugwaye malaria ntizigukiza oya
abaganga bamwe bamusanga baringa nukuri bariho abaganga
aho muganga umwe mwizone ya mbere yeho
nicyo dusaba nimba je binibitumwa nuko ibitaro ari bikeje abotwongereza ibitaro uko je binaba bikorwa kuberanye kabaganga ari bakeya bakongeza n'abandi baganga akaba baganga bakuye
bari bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania baganira na mugenzi wacu James Jovin bamubwira ikibazo kibabakiye mu vyerekeye ivyo kuvurwa neza ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turakomeza n'ibiganiro tubafitiye
Njuti mkuri kila nivigani ilo kuri radio zvidi Amerika, mwigani ilo vya chumundu. Arete ukudukuri kila na kuri FM, mshobora nukudukuri kila na kumirongo, migufi vita short waves, kumusi waka tanda tu, nukumusi wimana guhera isaha chumi, kushiki isaha chumi ni imwe zoku muhingamo, mshobora kudukuri kila na kuri kilo F, ilihumbi chumi na bitan na majana tatu na mirongi vili, kilo F ilihumbi chumi na bitan na majana tatu na mirongi vili ndwi na zitanu, na kilo F ilihumbi chumi nindwi na majani nindwi na milioni chatu kumusi waga tanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushikisaha chumi na zibili inigichezo kumuhinga mo mutukumvila kuri kilo elsi wimbi chumi na witanu ijana na milioni munani na kilo elsi wimbi chumi na witatu ama jana tanda tu na milioni tatu mogihe kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushika isaha chumi na zibili inigichezo kumuhinga mo mudu kuri kila na kuri kilo elsi wimbi chumi na witanu ama jana nene na milioni tanda tu na kilo elsi wimbi chumi nindwi na majana tanu na milioni tatu Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Ishirahamwe BDUSA igishinze guhuza abarundi ba muri Leta Zunze za Amerika ku nshuro ya mbere kuva rivuka rikorera tunganya amatora y'indongozi umufasoni Alphonsine Ndayikengurukiye asanzwe ari umwe mavuga butumwa amasengera ha muri Amerika akanagira n'igikorwa cy'ubuhanuzi bw'ingo n'imiryango mu Barundi hari mudi bariko baritoza mu mwanya w'umuhanuzi mukuru muri iryo shirahamwe mu kiganiro amaze guha mugenzi wacu Yani Tangishaka yatanguye amusigurira ivy'iryo shirahamwe reka twumvirize
murakoze cyane BDUSA nishira hamwe muri rusange rishaka gushira hamwe abarundi kugira ngo tunywane dukundane tuvuge rumwe icya kabiri nishira hamwe rishaka ko twebwe abarundi tuba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushira ingufu hamwe mu bikorwa bya misi yose icya gatatu tumenyekanishe igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni kizwi ndabyo ngenda cyangwa ndabona by'ukuri ko Uburundi butazwi muri rusange rero twifuza ko abarundi tuba hamwe mu bikorwa by'urukundo tukaba bamwe icya kabiri tugashira ingufu hamwe kugira ngo tugire icyo twimariye kuko twararaze dusanga muri iki gihugu hari ayandi makominote y'abanyamahanga ageze mu rwego rwo hejuru kuko bashyize ingufu hamwe bakongera bagapfundana bigaca bituma n'igihugu cyabo kimenyekana n'ururimi rwabo rumenyekana akarorero murabona muri Amerika hari indimi nyinshi mugabo yugiye mu mabiro amwamwe hari igihe usanga hari n'indimi ukavuga none nk'uru rurimi rwacokeyemo gute kugira ngo bakubwire ngo nimba ushaka kuvuga uru rurimi cyonda mirongo itandatu tuca dusanga niko bishyize hamwe baragira ingufu bagira kominoti ikomeye bituma bamenyekana n'igihugu cya Amerika kikabamenya rero bigaca bituma n'ururimi rwabo muri icyo gihugu rumenyekana rukaronka abasobanuzi
birumvikana ni ibikorwa byinshi byiza none duhereye kuri ivyo nyene buvuze hari ibintu bitandukanye byinshi abantu bacamwe baje muri iki gihugu ca Amerika ni gihugu kinini cyane gifise system no vuga itandukanye cyane kumbure no mu Burundi no mu Rwanda ubuzima muri Amerika ugerageje kubusigurira abarundi cyangwa abanyarwanda muri make ubusigura ko bumeze gute abantu bakenera iki bashitse muri iki gihugu bisaba ko abarundi bene wabo basanzwe baba hano bamaze imyaka myinshi bo bibafashamo ni nkibi
murakoze cyane jewe ubundi kubera igikorwa fiswe cyo kuvuga ubutumwa no gusengera abantu na kaseringi nasanze n'ibibazo byinshi cyane abarundi abanyarwanda abakongomani ndetse abanyafurika bose nabo muri Europe n'icyo kimwe ibibazo bagenda bahura nabyo muri rusange jewe ndabizi mugabo akarorero ku bantu batazi icyongereza ikibazo cya mbere bakunda guhura nacyo ni ikibazo cy'amakete iyo ushite ukagirirwa ibakwe reti kagufasha hari amakete barungika ugasanga abantu batabitahura ayo makete barayata nibaza kuyasomesha ugasanga ubufasha leta yabafasha irabukufye bo ntabyo bazi birukanze mu nyuma cyaramaze gukupfa hanyuma ugasanga na makete barungikiwe nibigeze biyumvira kujya kuyasomesha barabakatiye fusese barabakatiye mediko urumva rero mugabe iyo bagiriye ibibako bakaronka abantu babaserukira bakavuga ko atacyongereza bazi hari igihe babibasubiza nk'ukwezi kumwe kurenganye ubundi hari igihe babisubiza mu mezi ane urumva icyo kibazo kirakunda kuremera abantu cyane akarorero twebwe muri state tubamwo iyo tumenya abantu bashasha nicyo kintu cya mbere tubabwira nimuta makete bana tubarabire nimba ari ibibazo tubishyurire tubafashe nimuyate ikibazo cya kabiri n'abantu bashika muri Amerika we wagatombora agasanga arafite abamusobanurira makete abajya kumusobanurira iyo agiye kuko si hose usanga bafite abasobanuzi rero amaze kuronka izo food stamps
Stamp tugerageje gusigurira nagukiriye mu madame food stamp abatabizi ni karita cyangwa impapuro zigufasha kugufashishwa imfungurwa n'ibindi bya misi yose
ya murakoze food stamp no kuvuga baguha ibyo kurya iyo utarakora bakaguha n'amakati yo kubasha kugura ibitagurwa ikarata y'ibyo kurya nicyo rero bagaca babikuka rero ikindi rero kigira kabiri abantu bakunda guhura nacyo nicyo kibazo amaze kuronka izo mfungurwa akabona aronse ayo makari nasubira kwibuka ko ejo bishobora guhera aho kucumenga si aragiye mu ijuru biraheze noneho akacyatangura kwifata uko atahora yifata murazi ngakarorero abantu benshi mu kuronka amavisa barasenga cyane reka n'abari mu buhungiro barasenga bazara basenzi b'imbere mugabo ibyo bintu bibakorokeye mu minwe dusenga batabona ko bagiye mu ijuru bimutse byaheze rero bagaca batangura guhura n'ibibazo by'imibereho ugasanga batangiye kunywa inzoga batazinywa bakaboregwa ugasanga batwaye imiduga baborewe ugasanga batanguye kugwana mu nyuma bakikwegera kuja mu mvuto
rero murabafasha rero aho iyo bafashwe mu mvuto kumbure polisi ikeneye kuvugana n'abantu bavuga urwo rurimi rwabo nk'uko abivuze
uko jewe igikorwa nkora nyamukuru nkunda kumenya cyane abantu bashizwe mu mvuto bageze mu rwego rukomeye rwo gushobora gusubizwa iwabo niho abaprisonnier kenshi bamamagara sinzi nyine baronke nimero yanjye barampamagara mu mihingo yose cyangwa abiwabo ugasanga baravuze ngo hamagara uyu muntu hamagara uyu muntu icya mbere ndabafasha ni ukubumviriza nkamenya ikibazo cyakunze uwo muntu nkacamenya ingene ndabahanura bivanye n'ikibazo cyamufunze icya kabiri nkabasengera iyo bari hanze abiwabo nkabigisha ingene boheba abaroya ba free bakarondera abaroya b'amafaranga bagapfuma baterereza kugira ngo bashinge urubanza nk'umugore akarorera se abana umugabo wiwe ntibamujabukane nkajya ndamubwira nti rero shyira abana imbere gutya na gutya muri kese yawe kugira ngo leta ibyumve ko abo bana utobarera wenyine mugabo ufite umuroya atari uwaguze kuko igituma ndababwira gutyo muri ka nyinshi nasanze abaroya ba fribondo n'imanza barashyiramo ibindi bintu hari igihe baca bashyiramo urukoba ngo ni umwirabure icya kabiri abasobanuzi baronona imanza ugasanga mu gishingo cyo kugusobanurira ibyo wavuze ahubwo barakurega wewe ukicara uzi ngo ufite umuroya ufite umusobanuzi kuko ibyo bariko baravuga ntabyuzi ugashyitse ukugeze muri gafata ya nyuma ati uzogenda ku munsi wa kangahe rero ngerageza gufata imiryango nongera ndayihanura nuko biri kose ntidukwiriye gutakaranga no kwibagira iyo twavuye tugerageze aha turi kuko Imana tuzanye kurondera ntiyatuzanye gupfa nabi yatuzanye ngo turondere kandi ibyo turondera nibisubira inyuma gufasha imiryango yacu natwebwe nyine kuko benshi basaza basubira iwabo
kuri icyo nyine uvuze gihambaye cyane ahubwo cyerekeye akaranga murafasha ingo n'imiryango ikintu cyerekeye ibibazo bacamo ni nk'ibi iyo bashitse ino iyo miryango irahinduka nayo nyine ko abantu ku bwabo bahinduka iyo miryango yoba itakaranga canke no kugwaruka abana bato nabo nyine murabafasha ibijanye n'imico kama barayigumya bigenda gute
murakoze cyane icyo nico bikogwa nkora n'isi yose no kuvuga imijyango ihageze kenshi ingorane zikunda kuva ku bashingantare umushingantare ava muri Afrika afite ugukara afite gukubita umugore rero afitaha ingingo zirahinduka umugore nakarigwa umugore nkakubika we akabibandanya akabibandanya hakageraho umugore ashishwa nawe agacyavuga ati tena bya mu gihugu giterera hejuru umugore reka nanze je hejuru umugore amaze kujya hejuru akaba umusazi kenshi umugabo acyayururuka nibyo bibazo nkunda kujyamo kenshi umugabo nawe acyayururuka akifuza icyo tururuza umugore ngo asubire hasi bimaze kurenga ingombe rero akaranga baragata cyane mugabo ndashima Imana abonekereye abadamu tukavugana n'abashingantare nkabereka ko iki gihugu uko biri kose imikihinduka iyo twahageze benshi cyane barabyumva nkamwere ku mugabo ko ategerezwa gukunda umugore kugira babane neza bubahane nabo mwubahe nk'umushingantare atabana n'umutima mubi kubera yirwara kubitwa n'isi yose kenshi barabyumva iyo mico igahinduka ikindi kintu nasanze cyonona abana n'ababyeyi ababyeyi batukana abana bumva ababyeyi bahenera abana ni ibintu biteye isoni ugasanga yaborewe avuye mu cyumba rw'umushingantare aje gukubita umugore muri saro kakayitwime karakorotse ari uko Imana yamubyaye ari mu bana ariko atuka umugore ibitutsi bikomakomeye umugore nawe ariko amutuka ibitutsi bikomakomeye ejo abana bagaca basara umubyeyi yavuze ati mwebwe ceceka nacyo mufite mutubwira kuko nimwe mwadusarishije mubyeyi ugasanga abana banyubiyayuba mutwe batanguye kwa ishuri se yavuga akagikofi ngumi nyina yavuga akagikofi ngumi ugasanga byarabaye bibi mugabi ntango n'ababyeyi bononye abana jewe rero ndabigisha ngerageza kubagira ingene abana twabazanye kugira basobe ibihangange bike babibikomangoma nabo iyo bagiye bapfa nibasubirayo basi baronka ubuzi bwiza kuko bize neza hari igihe bishika umuntu akarambirwa ati nzitahiye mugabo atahasize diplome none niyaba umubandi n'ubundi bamushuburira i Burundi Burundi nabo ntibatunga ababandi murabizi nabone bajya mu munyororo
birumvikana ko imico ari ikintu gikomeye iyo ugitaye bikomera bikagorana ibiba bibi ni byinshi cyane kandi kubera yuko nkuko wabivuze abantu badafise uburyo bwinshi cyane iyo bavuye bashitse ngaha bakabona umengo bagishitse mu ijuru ariko kandi hariho n'abashika muri Amerika ubuzima bukagenda neza bagatera imbere nkamwe mukashobora no gufasha mu gihugu cy'amavuko bimwe muri mu bintu byiza muri ko murafasha ababemereye ababakundiye biriko bigenda neza bibashimisha muri community y'abarundi hano muri Amerika ni nk'ibi
murakoze cyane iki kintu cyo kuvuga ko abarundi tukwiye kubumwe baravuga bati naho tutoshira ibintu byo kugira ngo twiteze imbere ariko abarundi tukabona ko turiko tuvuga rumwe Imana yobikoze nicyo cyatumye abarundi bose babihurumbira cyambere kuko tumeze nk'abantu basanzaye tumeze nk'abantu nk'ingabo zitagira umutware kuko abarundi bamusanga bavuga wowe uwo kwande wowe ukomoka he intara yanyu tugasanga nibyo byatuboshye kwanza wewe uri giki wize ugasanga rero bamwe barikumirana cyane cyane abantu baba baje biviriye mu nkambi ugasanga bamwe barabakumiruka mengasa abantu rero iki kintu twazanye cyatumye abantu bavuga ati nimba twogira ubumwe abarundi tukabumwe kumbure n'ingorane twagiye ducamo ni nyinshi zoheba zikava mu nzira kuko twagiye turi muri Amerika turi benshi nitwake muri kibazo cyo kuba hamwe tukavuga rumwe tukabumwe tuzosubira iwacu guhindura abarundi twasizeyo kugira ngo nabo bahinduke abo byanze ko bahinduka twaragerageje kubaha akarorero tuti ibikorwa turiko turabafasha ni byinshi nk'akarorero jewe ndabafasha ndumwe ubu dushobora kubafasha turi benshi
ni madame Alphonsine Ndayikengurukiye hari mu ishyirahamwe BDUSA akaragerageza no kwitoza mu myanya y'uburongozi bw'iryo shyirahamwe ni ishyirahamwe ry'abarundi ba muri Leta z'Ubumwe za Amerika rigerageza no kubahuza no kuronshutse bakunzi ni ngaha duce turabangiriye ibiganiro byacu twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda turashimire ku kanya mwafashe ko kutwumviriza twongera tunabatumira mu bindi turafitiye mu mwanya uri imbere muri byo harimo amakuru y'uruganda guje ry'America mu Kirundi no mu Kinyarwanda aza kwari gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 muri ayo makuru turaza kwibanda kuyagezeho muri Afrika na cane cane ku isi hose. Je mwari kumwe kuri mikro na Lidiane Nahazwe yakoze Jeffrey Mutagoma twari kumwe muhinga bw'ivyuma yegeranye amajwi yacu na engineer bari kumwe twemitwe kurize kukomeza mururanirwa mu byo murimo.